mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.eshatu radio yacu voa.com. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora icyo gihugu yongiye kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo arihagararire mu matora.
Uko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umuka mwiza hagati y'abarundi, hagati y'abanyepolitike, utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe, yuko atazozira icavuze.
Uwo ni Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi avuga ku byo yakora aramutse yongeye gutorwa. Iyo nkuru kimwe n'izindi turayigarukaho mu kanya gato yatumaze kubabwira avugwa hirya no hino tubafikiye muri kano kanya. Ayo hirya no hino tuhere muri Nigeria, abantu barenga 50 baraye bahitanywe n'umutwe wabitwaje intwaro mu mihana iri mu majyaruguru y'icyo gihugu. Fidel Niyongabo.
Nivyo kuko igipolisi muri iyo leta abantu leta rero ya Kaduna muri Nigeria, abantu bitwaje ibigwanisho bagera kwijana baratenye ihana ya Kerawa, Rago, Zareyawa, Marina, Hashimawa na Unguwara Barau, yose iri muri ico gice cha Igabi. Bararashe abanyagihugu baba muri iyo mihana barasahura bongera baraturira amazu yabo. Zayad Ibrahima ari mu nama ashinga amateka Nigeria atangaje ko abagize ivyo bitero batangwe kurasa abantu batarobanuye mu gihe abantu bari bavuye mu misigiti nyuma y'ibisabisho. Ibrahima atangaje ko ivyo bitero ari igikorwa c'abagizi ba nabi. Menyesha ko bagize ivyo bitero bagirije abanyagihugu bo mu mihana bateyemwo ko baha abasirikare ba leta makuru yerekeye ibanza binyegejemwo. Alaji Dayubu Karewa, umunyapolitiki aba mu karere ivyo bitero vyabereyemwo, yabwiye Ijwi rya Amerika serivisi y'ikihabusa ko abo bantu ari abanywanyi b'umugwi Boko Haram. Yasavye perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari kurungika inteko zijejwe umutekano gukingira karere ivyo bitero vyabereyemwo.
Urakoze Fidel. Komeza n'ubundi utubwire ibyo muri Israel habaye amatora ya gatatu mu gihe cy'umwaka.
Ego abanyayisraeli bariko bahitamwo niba boha ikindi kiringo umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu canke bagafata inzira nshasha mu guhitamwo Benny Gantz yahoze ari umukuru w'igisirikare. Ivyatojwe imbere y'umunsi w'amatora vyerekanye ko ata mugambwe n'umwe uzoronka abawushigikiye bahagije kugira ushireho leta y'urunani. Uko niko ibintu vyagenze mu matora yabaye inshuro zibiri imbere yaho. Inyuma y'indwi zitari nke z'ibiganiro nta nyishu yashitsweko. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yagumye mu mabanga vy'agateganyo mu kiringo c'amatora yose yabaye. Amatora ya nyuma aje mu gihe bitegekanijwe ko aseruka imbere y'intahe ku vyagirizo vya ruswa. Uwo bahiganwa Benny Gantz mu gikorwa ciwe co kwiyamamaza yatangaje ko Netanyahu ageramiwe n'amaroregwa akurikiranwako. Imana Netanyahu avuga ko ari wafise ibikwiye kugira ayobore igihugu muri iki gihe.
Urakoze Fidel. Tuve muri Korea ya ruguru, muri Israel tujye muri Korea ya ruguru, aho yakoze igerageza ry'ibisasu bibiri bya rutura byo mu bwoko bwa misile. Korea ya ruguru rero igerageje ibi bisasu, ivuga ko ari uburyo bwo kwirinda amakuba akomeye yaterwa na virusi ya corona ku mipaka yayo. Kimwe ishimwe turi kumwe hano muri studio.
Nubwo Korea ya ruguru ivuga ko virusi ya corona yaje isanga hari ibibazo byari bisanzwe biri mu gihugu, ntibyabujije kugerageza ibisasu byayo bya misile. Korea ya ruguru kandi yigeze kugerageza ibisasu nk'ibi mu mwaka wa 2019, byatumye umwuka hagati y'iki gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uba mubi. Igerageza ry'ibi bisasu ribaye mu gihe hari icyizere cy'uko nyuma y'uko imyitozo ya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea yepfo isubikiwe, ibi Korea ya ruguru ibifata nk'ubushotoranyi. Mu gihe iyi virusi ya corona yaba igeze muri Korea ya ruguru, bivugwa ko yahitana benshi kuko iki gihugu kidafite uburyo mu nzego z'ubuvuzi zabafasha kuyirwanya. Ubuyobozi ariko bwahagaritse ubukerarugendo bwose bukorwa muri Korea mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iyo virusi. Kugeza ubu nta muntu wari wanduriye virusi muri Korea ya ruguru.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turajya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Amakuru yo mu karere cyohere mu Burundi aho kuri uyu wa mbere ihuriro kira Burundi rigizwe n'amashyaka atatu ryatanze domisiyo ndayizeye wigeze kuba perezida wa Burundi ngo aribere umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu wateganijwe mu kwa gatano. Bwana Ndayizeye yavuze ko aramusatowe yagarura ukwizerana mu Barundi agashyira imbere inyungu z'igihugu zitari izishyaka. Yavuze kandi ko yagarura yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ntihagire uzira igitekerezo cye. Eloge Willy Kaneza
ahejeje kwemezwa n'imigambi kanake Pajude na Fedeye Sigizuna n'ikira Burundi Domitien Ndayizeye yavugiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro y'amenyeshamakuru ko ibanga riheberwa n'ahandi yatari kwemera rino banga rikomeye yatabaraje ushinga n'ineza y'Abarundi kubwiwe bageze aho umwansi ashaka mu bisata by'ubuzima bwose. Niko kuvuga muri make ndunduro yuko abona igihugu yizeye kuramutswa cokogorora
nuko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umwuka mwiza hagati y'Abarundi hagati y'abanyepolitike utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe yuko atazozira icavuze yuko atazozira icyumviro ciwe yuko atagenda arangaguzwa ngo nuko atari muri umuri ya mugambwe yuko hazogera igihe buri murundi agenda ashira mu ngiro icyo yumva ashoboye buze kwiruka yiruke agende muri competition international mu engineer asenga haduhingura utuntu nyatwe mwebwe abanyamakuru muduha makuru aswasuye ntibabagire nka kujya bahaguruka bakagenda bariko baratara makuru naho yo bareye intambara bakabagira ngo mwariko murakobana bagacha baterera mu ngiro. Buri muntu akubahirizwa mu gikorwa ciwe.
Uwo mugabo wakunda gutwenza n'igihe yatwara Burundi yavuga ko atacyo rimutwaye niyava ku butegetsi azosubira gufata tubona visa akaja kwikorera utwiwe ubona ko asanzwe ari n'umudandaza akanaturuka mu ntara ya Kayanza benshi bakunze kuvuga ko abaho bo mu rucuruzwa mu maberebere amaze kubaka igorofa y'umuzambere nini Bujumbura n'akahita kakiyoske n'ataratangura kwiyamamaza yagarutse ku byo yageze ko ku ntwaro mfata kibanza na Perezida Pierre Buyoya yibaza ko n'ubu bikenewe kurusha mu gihugu.
Mu kiringo cy'imfata kibanza muraza Abarundi ukuntu bari bamerana Abahutu Abatutsi Abatwa n'ambarwa ariko ukuntu twakoranye na Gitimpoze twarakoze ku buryo imigambwe 17 twari kumwe turafata umwanya wo kuganira na buri mushikiranganje yari yarungiswe n'umugambwe wiwe mu mitwe yabo bafite ibindi byumviro bihuje n'umugambwe wabo twarafashe umwanya wo kubasigurira kugeza igihe bose duhurira ku kintu kimwe gukorera igihugu ivyo bintu bara bwa kabiri murazi tugitangura ikiringo cy'imfata kibanza imitima y'Abarundi ukuntu yari imeze kwiyumva yuko uri umunyaburu uri munyamurambya mu kwiyumva yuko uri umuhutu umututsi umutwa ufate umwaka w'2021 tugitangura icyo kiringo cy'imfata kibanza nta karusho kari gahari kanyaye ku buryo ngira ngo n'ibisigarira byako nibyo tugendera kuno munsi.
Domitien Ndayizeye yavukiye mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'Uburundi umwaka w'1951 yarongoye Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu 2003 n'uk'umunani 2005 inyuma y'amezi 18 yari amaze yacyegera cya Perezida Buyoya ku ntwaro yiwe igeragezo kiruta ibindi cyabaye ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge bari bahungiye ku butaka bw'igihugu yaramutswa mu gatumba hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho mu ijoro ryo kuwa 13 ukwezi k'umunani 2004 abarenga 160 bagandaguwe bunyamaswa bamwe baturiwe canke batemwe. Amasanamu yiwe yifashe ku matama moso zagenderanira mu maso imbere y'ibiziga ya kuyisi yose mbere hari n'abayakoresheje mu ndirimbo nyinshi z'ugucura intimba bibuka abanyamurenge. Inyuma y'umwaka uri misitiza Bwana Ndayizeye yatawe muri yombi akurikiranwa ko icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi yafatanywe na Alphonse Marie Kadege yigeze kumubera icege itariki yako ya 15 mu mwaka wa 2010 ndayizeye yari yaserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu imbere yo kuyisokora bagize umugambwe CNDD-FDD kwa amaze kuyiba bayivuze bafatiye ku byo bari babonye mu matora y'ibanze kuntwaro yiwe wa mugabo wazuzuza imyaka 69 ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu agerageje kunga abahutu n'abatutsi abifashijwemo n'abakuru b'ibihugu by'akarere nka Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda hamwe na William Benjamin Mukapa wa Tanzania. Ubwo bwoko bubiri bufite ibitekerezo byinshi mu Burundi bwari bwasubiye gucanamwo mu 1993 hishwe umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye mu nyuma hanavuka imihari yagwanye ubutegetsi bwari buhari bwafatwa nk'ubw'abatutsi. Domitien Ndayizeye anibukirwa kandi ku ngaruhasha z'ubutuzi ubusuma bufatanye n'ubwicanyi bwari bwiraye ku murwa mukuru Bujumbura.
Eroje uri kaneza juje Amerika.
Urakoze Loje. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwongeye gusubika urubanza rwa Bwana Leon Mugesera aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza ategereje icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ku kirego Mugesera yarushyikirije i Kigali. Turabaza Eric Bagirubusa.
Bwana Leon Mugesera yongeye kugaragara mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa kandi yunganiwe n'umunyamategeko Jean-Félix Rudakemwa wamyunganira no mu rukiko rukuru. Yari kandi n'umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana. Ababuranyi bombi bamaze umwanya bategereje inteko iburanisha maze aho iziye nta mpaka ihita yongera gusubika urubanza. Mugesera aburana mu rubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatangarije ababuranyi bombi ko impamvu yahisemo gusubika urubanza rwa Bwana Mugesera ishingiye ku kirego uwiregura yagejeje ku rukiko rw'ikirenga. Icyo kirego nacyo kirashingira ku bwihane bw'umwe mu bacamanza baburanisha Bwana Leon Mugesera wongeye kumwihana mu iburanisha riheruka. Bwana Mugesera yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga asaba ko igihe yihanye umwe mu bacamanza mu nteko imuburanisha ubwo bwihane bwe butagombye gusuzumwa n'urukiko aburaniramo. Bwana Mugesera na Maître Jean-Félix Rudakemwa basanga kuba ubwihane bwabo bwasuzumirwa mu rukiko baburaniramo ubwabyo bihabanye n'itegeko nshinga risumba yandi mategeko u Rwanda rugenderaho. Umucamanza ukuri inteko iburanisha mu rukiko rw'ubujurire yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza ruzakomeza urukiko nirumara kubona icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga. Yaba Bwana Mugesera ndetse na Maître Jean-Félix Rudakemwa umwunganira yewe n'ubushinjacyaha ntacyo barengeje ku cyemezo cy'umucamanza maze bahabwa inyandiko mvugo y'iburanisha bayishyiraho imikono. Si ubwa mbere Bwana Leon Mugesera yihana abacamanza muri uru rubanza ku rwego rw'ubujurire kuko ku muzo wa mbere akigera mu rukiko yahise yihana umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha. Avuga ko yazagira uruhare mu kubogama kuko ngo hari bimwe mu byemezo yagiye yamufatira. Ibyemezo ku rwego rwa mbere mu rukiko rukuru ni ingingo yatewe utwatsi. Kugeza ubu Bwana Mugesera yari yaratangiye kwiregura asobanura impamvu zamuteye kujuririra icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru cyo kumuhamya ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu akamuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose. Bwana Mugesera araburana ibyaha bishamikiye ku ijambo ubushinjacyaha bumurega ko yarivugiye ku kabaya mu burengerazuba bw'u Rwanda mu 1992. Nimbwirwa ruhame busobanura nk'ijambo rutwitsi kuko buvuga ko Bwana Mugesera yarivuze akangurira abahutu kurimbura abatutsi rikagira inkurikizi nyinshi kandi mbi. Bwana Mugesera ariko avuga ko iryo jambo ataryemera na cyane ko ngo ryagejejwe mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja ryarateshejwe umwimerere mu cyo yita indiscours très que charité mu rurimi rw'Igifaransa. Akavuga ko ryifashishwa mu rwego rw'icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Nka kwibutsa ko Bwana Leon Mugesera yafatiwe muri Canada aho yari amaze imyaka 20 agezwe mu Rwanda mu ntangiriro za 2012. Yageze imbere y'ubutabera bwa mbere mu kwezi kwa 9/2012 atangira kuburana mu mizi mu ntangiriro za 2013. Urubanza rwe rushyirwa ku mpapuro z'imbere mu manza za Jenoside zatwaye igihe kirekire kuko rwamaze imyaka isaga 3. Mu 2016 nibwo urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu rumuhanisha guhera mu buroko. Kugeza ubu kandi kubireba inzobere mu by'iyigandimi yigeze no kuba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda nta tariki y'iburanisha ritaha riramenyekana kuko izafatwa nyuma icyemezo kizaturuka mu rukiko rw'ikirenga ku kirego Mugesera yarushyikirije. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 1 2 1 5 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Banki y'isi yose yemeza ko kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda kugeza mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abo yita elite y'igihugu cy'u Rwanda yanyereje imfashanyo y'amafaranga ingana n'amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda, ni ukuvuga miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda. Mu kiganiro muri Sanga, Thomas Kamirindi yabigarutseho na David Himbara. Akunze rero kwandika ku by'ubukungu, imari n'iterambere, akaba n'umwarimu muri kaminuza, atuye muri Canada. Aratangira asobanura ijambo elite icyo bivuga.
Elite nyine ni abategetsi, ubwo haba harimo elite number one ni umukuru w'igihugu n'abamufasha. Abamufasha benshi mbese abatwara igihugu ubundi ni cyama.
Ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi.
Aha rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye, hanyuma rero na kandi abenshi baba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pate ye. Icyambere mbere ni uko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri iruhande,
baba mu nzego za politiki, baba mu nzego za gisirikari, baba mu nzego z'ubukungu.
Icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu, kubera ko umukuru w'igihugu aba afite mbese power harya mu Kinyarwanda, niki usanga ukuntu politiki ziba zimeze
uko inzego ziba zubatse, inzego z'ubutegetsi
usanga for example nka parloma nangwa judiciary ntago bifite byose biba birunze ku mukuru w'igihugu.
Noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye.
So ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu na n'ishyaka rye n'abaminisitiri.
Ariko
benshi
yego,
kandi cyane cyane nk'i Rwanda nkwibutse ko no muri private sector privé
abikora ku giti cyabo.
Ishyaka niryo mbese abikora ku giti cyabo. Iki pate niyo ufite byinshi muri ureba, sinzi ko niba uzi nka Chris Ventures ni business ya
FPR.
Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya iyo uvuze elite ndabari muri leta, cyane cyane abari hafi y'umutegetsi umukuru w'igihugu n'abo mupateye bari muri leta, hanyuma mu Rwanda rero bijya no muri sector privé.
Bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mu ijuru, ni ukuvuga kumenya abitseyo n'uwabekeje bigoye, ubwo bivuga yuko umukuru w'igihugu aba abizi?
Muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyir'igihugu atari we ubihaye inzira. Ntibishoboka, n'urumiya ntabwo rwava muri minisiteri kanaka ngo rujye muri minisiteri yindi bitabaye approved nawe
atabihaye umugisha.
Rero elite ni we number one elite n'abamuri iruhande.
Elias we uherereye he Elias?
Bo jewe merereye igihugu cy'u Burundi. Bo icya mbere nanguye gushima
yego
ni ku butumire mwaduhereje. Ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire David Himbara. None ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahangaha tugeze, ni uko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya n'ibindi bihugu na cyane cyane byo muri Afurika. Ibihugu turi ko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane niyo muri ibyo bindi bihugu no kuvuga riteye imbere ariko rero bo ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu ibyo bindi bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga boza yohereza bayasizemo amakode
amakode
sinzi ko mwantahuye
sobanura neza
bo bakashyiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse mu ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka aza muri ayo makonti y'amabanki direkitema akajya agenda agera andi ajya andi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita aca afatwa n'ingoga n'ingoga cyoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumva atagiye gukora
Elias urakoze reka umutumirwa ahita akubwira David
amafaranga David
urungo kubera ko mu Burundi batatwumva kuri radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye yee noneho komeza
urareba aya mafaranga ni menshi mbese nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe ni miliyoni ngaho mfasha ubishyire mu Kinyarwanda n'Ikirundi ni 190 million
ni miliyoni 190 million y'amadolari y'Abanyamerika ni ukuvuga rero miliyari zirenga 140 million miliyari zirenga 178 million y'amanyarwanda naho nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadolari miliyoni 122 ni ukuvuga y'amadolari nyine ni ukuvuga hafi miliyari 230 million y'amarundi nuko mu Rwanda rero uti ni miliyoni 190 million y'amadolari
rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 1910
kuva mu 1990 kugera mu 2010 yego
ubu rero ni ukuvuga ko nyine nko mu Burundi urareba iki gihe kugira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu 1990 ndakeka Burundi bwaratwarwaga na Major Peter Ubuyoya naho u Rwanda rwatwarwaga na General Major Habyarimana Juvenal
ubwo rero ni ukuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana ukurikije uko iyi raporo nyine bivuga kuva mu 1990 kugera mu 1994
hanyuma rero Kagame yari yafuro 16 kuva 1994 kuri 2010
kuva 1994 kugera mu 2010 imyaka 16
i Burundi hongira ngo ndumva sinibuka igihe Perezida Nkurunziza yagiriye ariko
yagiyeho mu 2005 arongera aratorwa mu 2010 arongera aratorwa mu 2015 mu magambo make amaze imyaka 15
okay very good noneho rero uko kiriya gitekerezo rero kugeza nta yaratanze ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank
ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe
noneho ubwo leta yiyashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari niyo leta niyakoresha icyo ishaka
voilà ninabo bashaka ukora ibintu by'amafaranga aje gukoreshwa
imishinga
iteze igihugu imbere ubusanzwe amavuriro amashuri ibintu bibego
no gufasha bije y'igihugu
eh
nta kuntu yaro y'amafaranga atanyura muri leta ntibishoboka
kandi nyine leta ibifite abantu basinya kubakiriya amafaranga basinya uko asohoka mbese ntabwo banyisi yose biki afite ububasha
no ntabwo no kuko buriya ni buriya buri mafaranga buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye baba bashyizeho n'itegeko riyagenga umukuru w'igihugu aba yasinyeho niwe in charge nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanegenga ayo mafaranga biba byarangiye
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo kode rero ntishoboka
no ntibishoboka
hagati aho David Himbara twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu 1990 kugera mu 2010 bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora bitavuze yuko mbere y'1990 mu Rwanda leta itanyerezaga nanjye ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga bitavuze yuko na nyuma y'2010 abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga suko nguko twabyumva
report nkuko bisobanuye yarebye iriya video secret account muri iyo myaka y'utanu ariko hari n'ikindi kiri muri iyo report
yego
izo ngizo nyine babivanye muri confidential data set iriya nakubwiye ya Bank of International Settlement ariko hari n'iyindi data bashyizemo ariko batavugaho cyane ya konsoninga biriya iyo niyo bavanye muri public record iyo bavanye muri public data set ava muri 2010 kugera muri 2018
yego ni ukuvuga kugera mu 2018
ariko ayo bavugaho cyane ni ariya ya 90 to 2010
ayo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010 ariko ubwo rero bivuze yego
byarakomeje
David Himbara mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mukanya kashize bavuga ku bijyanye n'inyerezwa ry'amadolari agera kuri miliyoni 190 no kuvuga arenga miliyari 178 y'amanyarwanda
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radiyo ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
inshuti mukomeje gutega amatwi Ijwi rya Amerika turabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika amakuru twari twabateguriye muri aka kanya naha garukiye reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashije kubabagezaho Santos ku buhanga bw'ibyuma Facile Gabriel wamfashije kuyegeranya hamwe na Frederic Nkundikije bayahagarariye kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza.